Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ikaze mu biganiro byacu.
Ndakaka turarobera aho mu rufunzo tena nzitunga umuhungu bataramazani nzitunga. Hanyuma abasoda baca baraza bacarira ku mupaka.
Abasoda bahe
b'abanyarwanda ama rero baraduhamagara turanka kuzigenda twase kugenda zitunga ari mu mazi baca baraburasa mbonye bamurashanje na cankorekera mu mazi.
Uwo ni umurobyi w'umurundi avuga ku rupfu rwa mugenzi we warasiwe mu kiyaga Rweru. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Abarobyi bo ku mutumba Gatete muri komine Busoni barashinja abasirikare b'u Rwanda kwica bakoresheje urusasu mugenzi wabo. Nk'uko ababibonye babibwira Ijwi rya Amerika, Ramazan Zitunga yarashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mu kiyaga Rweru. Musitanteri wa komine Busoni yavuze ko hataragira kugira icyo avuga umurambo utaraboneka. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Ramazan Zitunga umurovyi wo kumutumba Gatete muri komine ya Busoni niwe abarovyi bagenzi we bavuga ko yishwe arashwe n'abasirikare b'u Rwanda ku nkengera z'ikiyaga Rweru. Aho yazindutse akorera akazi ko kuroba, twahasanze umurovyi yari yasigaye ku musozi. Aremeza ko iraswa rya mugenzi we Ramazan Zitunga ryabaye abona
kutwayibonye ariko araroba n'umuzehe utagitorotse hama aheje gupakira imitego y'umwe araroba rya kumuguza udufi hotangiza cyeziza maje kuza ibyo bamuhamagaye aranka kuza uwo bari kumwe nyine w'ihota yashabwira mugenzi we ngo murase cyaramurase maje kumuna ashagwa mu mazi kandi nabo bari kumwe aca asimbira mu ruzi bonye mugenzi bamurashe umuzehe bari kumwe nabo bamuhamagaye yacabonanye uko uwo bari kumwe amwishi ntiwaca yagende bashaka mufata juramubo twamujanye havuze usasira umunye ubwo afashwa mu cyo twakoze twashe duhamagara bategetse baca baraza kose yaciyaza n'umushef de poste ahangarwa yaciyaza mbane.
Ndayiragije Abdul nawe nyene n'umurovyi wo ku mutumba wa Gatete yari yazindukanye na Ramazan kuroba. Avuga ko Ramazan yarashwe nk'igihe cy'isaha imwe n'igice zo mu gitondo kuri uwa gatandatu. Uwo murovyi avuga ko yacitse ku icumu.
Ndumva twako turarobera aho mu rufunzo tena nzitunga umuhungu bataramazan nzitunga. Hanyuma abasoda baca baraza bacarira ku mupaka.
Abasoda bahe
b'abanyarwanda hama rero baraduhamagara turanka kuzigenda twase kugenda zitunga ari mu mazi baca baraburasa mbonye bamurashanje na cankorekera mu mazi nimaze kwitura mu rodi yafukanye ashaka kundasa hama rero nca ndibira uko nibira niburuka ashaka kundasa nkomeza ngenda nibira niburuka hama rero abona ngeze kure abona nayo ashobora kundasa acara bivamo umuga amaze kumwica. Hama hariho umuzehe nawe yagize ubwoba amaze kugira ubwoba baca baramutwara n'ubwato baca barasatagura.
Abdul Ndayiragije avuga ko atari ubwa mbere barobera aho yatweretse ko mugenzi we yarasiwe.
Ego twahashika turoba ntangorane nta kibazo twari dufise. Sinzi ukuntu babyumviriye kugira ngo bace barasa ahubwo kibabaje no kubera bariko baratwicira mu mazi kandi nzi ko amazi atakosa ry'amazi kandi natwe ko atamakosa twari dufise.
Iga bagenzi banyu barovye abanyarwanda bo bahora baza kuro
yego bararo yego ni benshi baroba kabisa
bagashika hajya mushika
yego n'abandi bahana ubwatsi bwo gusasira inyanya aho kwicyo gifunze kibonaho.
Abo barovye bemeza ko aharasiwe mugenzi wabo mu kiyaga Rweru ari mu mazi y'u Burundi. Twashitse ku rugo rwa Ramazani tuhasanga abajyango bamaze gutangura ikigandaro. Mu majambo avunaguye cyane umukenyezi wiwe avuga ko urupfu rw'umugabo wiwe rusize umuryango mu gahinda no mu ngorane nyinshi.
Byatubabaje cyane nyine twabuze ukuntu tugiranye na mutwe mwanza nyine twamukurikira. Tumaze kubyara mbyarutsina dufite nka twose nyine yapfuye nyine dufise ntabwo tuzana ukuntu abana batsoba.
Inakuru w'imfuvyi avyara nyina asabira abasigaye gufashwa kuko atabona uko bagiye kubandanya babaho.
Nuko wanjye babimbwiye nyine amasaha yine caranyunguruza n'igare ndaza nanumve ko atana mutora n'ikiziga
kanda sisi wana watoya wana wane ni barajira no kuvoma urumva rero bibaye akaga kamwe kabi abategetse nyene abishoboye bodufasha nuko atakintu twifashishije tuzofasha n'abana twashikiwe n'uruzuba kwatana ikintu na kimwe twikora kwatana itunga tukifise kanaki bana no kuca bahera nabo bakamukurikira.
Iyo nkuru imaze kumenyekana, abanyagihugu benshi bo ku mutumba wa Gatete bagumye hafi yo kumuca mu wikiyaga. Abajejwe umutekano mu gisirikare no mu gipolisi bari kumwe n'abajejwe intwaro n'igendereza nabo nyene, ikibazo nyamukuru cari kibaraje ishinga kwari kwiheza uko ikiziga cy'uwo murovyi coshikanwa ku musozi w'i Burundi. Ku ruhande rw'abajejwe intwaro, umukuru yarahari yari mu stanti rwa komine Busoni hashaze nka Marie Claudine. Kuri ibyo byose bishikirizwa n'abarovyi, umustanti wa komine Busoni avuga ko hakiri kare kugira agire ico abivuga ko yabwiye Ijwi rya Amerika ko azogira ico ashikirije igihe ikiziga cyo murovyi kizoba kimaze kuboneka. Gushika ku mugoroba wo kuri uwo wa gatandatu, ikiziga cyo murovyi Ramazan Nzitunga kikaba kitari bwaboneke. Ku nkengera z'ikiyaga Gweru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze kubwijwi rya Amerika.
Twahamagaye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana atubwira ko ayo makuru yari atarayamenya, ko twongera tukamuhamagara twongeye ntiyitabye telefoni ye igendanwa. Ishyirahamwe ryo kwinonosora imitsi mu Burundi riri mu migambi yo gusimbuza abayobozi bo muri komite nshingabikorwa batakigaragara ku mirimo kubera impamvu zitandukanye. Ibyo byavugiwe mu nama yateraniye Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Inama ya bose y'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi yakoranye kuri uno wa gatandatu ni inama ikorana na rimwe buri mwaka canke igatumwa ko bikenewe, kuko byashikirijwe na Dieudonné Kwizera arongoye iryo shyirahamwe. Uwo yahoze ari umunonotsi yabwiye Ijwi rya Amerika bimwe mu byari ku rutonde harimo gusubiriza abantu bane ku ndwi bagize komite nshingwabikorwa. Abo nabo n'abamaze igihe batitaba ibikorwa by'ishyirahamwe kubera imvo zitandukanye.
Iminsi yose uko umwaka utashe canke uko bikenewe, Federation d'Athletisme irakoresha inama ya bose mu ntumbero y'ukumenyesha ivyakozwe no mu ntumbero y'ugusubirizana cyane cyane nk'uko mwabibonye uyu munsi abantu bahora mu nzego nyobozi batakiriho kubera imvo zitandukanye, bamwe kubera ubuzi baronse mu mahanga, abandi nabo kubera izindi imvo zitandukanye.
Umukuru w'ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi ashikiriza ko kabaye na karyo ko gushimira abafashe iryo shyirahamwe kugira rishobore gukora. Iruhande y'ayo mashyirahamwe hashimiwe abavyeyi b'abanonotsi Francine Niyonsaba na Antoine Gakeme baheruka mu mahiganwa mpuzamakungu aho batahukanye imidari.
Muri iyo ntumbero rero twashimiye amasponsoro tubereka ivyo twaronse intambwe twagize ko twongera tubahimiriza kugira ngo bazodufate mu mugongo umwaka uza kugira ngo amahiganwa tuyagendemwo. Nakandi kantu twacishijemo ngo ahamagaye abavyeyi ba Francine Niyonsaba hamwe na Gakeme Antoine kugira ngo tubashimire ku ndero nziza bahaye abana, kuko iyo ureze abana nkabarya ukabaha indero nkirya mu makungu bakabambere baba ari abantu badasanzwe.
Inama ya bose y'iryo shyirahamwe yabaye mu gihe mu myaka iza ya 2017 na 2018 himirije amahiganwa mpuzamakungu yo kwinonora imitsi. Dieudonné Kwizera ashikiriza ku ishyirahamwe arongoye rifadikanije n'abarongo ya mashyirahamwe ku rwego rw'intara batareza amaboko mu gutegura abanonotsi bazoserukira igihugu.
Twaratanguye imigambi y'ukuza turagirisha amahiganwa mu maprovinsi yose. Provinsi ya mbere yateguye amahiganwa yabaye provinsi ya Mwaro, yahujije amakomine yose igahuza na mashuri yose y'Imwaro hamwe n'amakomine y'iruhande haba za Gitega canke za Bururi. Ku itariki 13 ama provinsi ya Gitega nayo nyene izohuza amashuri yose y'Igitega hamwe n'amakomine yose y'Igitega mu ntumbero yiki y'ukugira ngo uwo mwana azuba afise ubukerebutsi ari mu ikomine kanaka canke ari mu ishuri kanaka dushobore kumubona. Tumaze kumubona rero duce tumukorera ko tugerageze kumufasha akini mutonya kugira ngo ba Francine ba Gakeme bazube benshi kuko nta kundi tubarondera atari muri ayo mahiganwa.
Mubari ku kivi kugira ategugwa abanonotsi bose rukira igihugu harimo umunonotsi kazi Francine Niyonsaba uwo mwigeme afisi kibanza cha kabiri ku isi ku metero 108 ariko ategura ihiganwa cross country rizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi asanzwe avukamwo rikazoba kugenekereza ya 20 ukwezi kwa 11 kuza iryo higanwa rizoba rifise intumbero yo gutegura abanonotsi bazita bihiganwa nk'iryo rizobera mu gihugu cy'u Buganda mu mwaka uza wa 2017 ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Hashize iminsi ijana umunyamakuru Jean Bigirimana wakoreraga ikinyamakuru iwacu mu Burundi nta uzi irengero rye. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières ukorera mu Faransa kuri uyu wa gatanu wazindukiye kuri ambasade y'u Burundi Paris mu Faransa utwaye amabahasha 11,000 arimwo imikono y'abasaba amaperereza ku irengero rya Jean Bigirimana. Ambasade y'u Burundi ntiyakiriye ayo mabahasha nubwo aruko byifashe Madame Claire Kahn Scriber uyoboye ishami rya Afrika mu muryango w'abanyamakuru batagira imipaka arasaba leta y'u Burundi gutanga igisubizo cy'aho Jean Bigirimana yarengeye. Madame Kahn Scriber yabisobanuye muri aya magambo.
Donc on a déposé les 11 000 enveloppes et on a essayé de les remettre à l'ambassadeur, mais malheureusement on n'a pas été reçu à l'ambassade du Burundi.
Twashikanyiza bahasha 11,000 turanagerageza kuziha userukira Burundi mu Faransa, ariko icatubabaje nuko kuri ambassade batatwakiriye kandi turabira no madirisha tubona ko ariho bari. Ariko mu nyuma umuhanuzi userukira Burundi mu Faransa yahavuye caho twari turi atonze ku kazi kiwe ka misi yose arakira zimwe muri
zo.
Vous savez pourquoi est-ce que vous n'avez pas été?
None mwamenye impamvu batabakiriye?
Non, je ne sais pas puisque comme nous n'avons pas été reçus, on n'a eu aucune explication.
Nta siguro nimwe twaronkejwe. Ariko ndakeka ko userukizi bw'u Burundi mu Faransa bwatinye guhava bwisanga buri ko bwishura ibibazo bijanye no kutubahiriza kiremwa muntu mu Burundi. Bisa nk'uko batinye ukuri kuko abatari bake badashigikiye ibiriko biraba mu Burundi. Erega uretse Jean Bigirimana atawuzi irengero ryiwe, burya iyo umenyesha makuru atotejwe abandi bose baba nabo nyene batotejwe.
None Claire, ahanini ni bande bashyize umukono kuri iyo nyandiko isaba
kumenya. Et qui sont les signataires en grande partie?
Alors j'avoue ne pas avoir lu toutes les signatures de la.
Aha rero novuga ko ntabonye amazina y'abarungitse imikono yabo bose. Yamara ariko imikono yavuye mu mihingo myinshi nk'u Burundi, Afrika, Buraya, hari ndetse n'amashirahamwe atari make yigenga yasinye nk'amashirahamwe.
Mwari bangahe mwatwaye aya mabahasha?
Et vous étiez combien à déposer ces enveloppes contenant des signatures?
Équipier de l'équipe de RSF et puis
harimo abari mwishira hamwe ryamenyesha makuru ritagira imbibe Reporters Sans Frontières nabandi bumva ku bwigenge bw'amenyesha makuru urinda kubahirizwa mu Burundi. Nuko ariko novuga ko twara abantu 11,000 kuko abashize ku mukono bose nibaza ko iyo bavyashoboka bari kuba bari kumwe natwe.
Kwa mababaro yanyuse atakiriwe muzamenya gute ko ubutumwa bwanyu bwageze kubo bwari bugenewe?
Est-ce qu'il y aurait des recours que vous allez faire pour?
Évidemment, on fera le suivi pour savoir, on va écrire.
Tuzobikurikirana. Tuzokwandikira userukira Burundi mu Faransa tumusaba inyishu.
Uretse ibyo mwakoze, hari ibindi mwumva muteganya gukora ngo mumenye iyo Jean Bigirimana aherereye?
Pour savoir où est Jean Bigirimana finalement. Est-ce qu'il y a
des... On va continuer à poser la question.
Tuzobandanya dusabe leta y'u Burundi amatohoza ataho yegamiye. Kandi ndizera ko tuzoronka inyishu.
Hari icyizere cyo kubona Jean Bigirimana mufite?
Est-ce que vous avez espoir de retrouver Jean Bigirimana, Claire?
Ça c'est une question difficile parce que l'espoir il est toujours là.
Ico kibazo kiragoye. Ibyizere birahari ariko uko umwanyu genda niko bigora kumenya ukuri. hari nk'amatelefone umufasoni wa Bigirimana yaronka y'abantu biyitaho mu iperereza bamubwira ko uwe akihari amatelefone nta yakironka kandi yaranahumuriza. Sinashaka guhebuza ariko uko umunsi urengana atankuru yiyo ari niko mbona umenga turiko tuja mu kuri kubabaje.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Befi yake kutaja gukina n'abandi ni kuki kandi wo muri no minsi ntukerebutse kandi ziko twimirije champion ni kuberi
ubuho mademoiselle ni byaho byahohutse ansha byahohutse ko hi
eh utinjaho byahohutse gafia
yego
mbere kutagishaka gukina kandi basore bino muri afina afi
uti turafina
eh
mademoiselle n'ukuri muri abo bafina jewe ntunshiremwe kuko umupira ndawukunda cyane
ati gafia
sa
twari turareka ko football ari sport yo kwinonora imitsi yukinye neza irashowa no kugutunga mu buzima bwawe ugashika na utoshitse
ego kweri ndazi ko bama babitubwiye ko imyogamo bari yo kwibakoroga no kwica naye ibindi byose ubikoze ubikunze irashobora kugutunga
kandi kuko imutayibone uriko ko nabwiye ko umwana azonshimisha ashobora kumusabira akaja mu migwe mu gisagara
emu ndabyibuka
fina
mugabo rero mademoiselle
eh
urazi cyari kinzaye nakuri izi nikindi nugo gusaba urusha rwa equipe yose
uje gusaba urusha rwa equipe yose
yego
kugira mugire iki
mega ni mwamenye ko Yvette yabuze mama wiwe
Yvette we Yvette yabuze nyina ninde gafiyake
kandi uzi Gideon ni musazawe
yo ntumbare kujya mu mama yagize accident ari kumwana mon frère Fofana hanyina wabajya abana bafiyake
bash
nujya
nujya nyene emwe yapfuye amazi akanya kwa muganga aha nuko turaganda
ariko yake buryo nako ntarabona papa wabo ko no munama ahora haza urya mu mama papa wabo ariho
oya na papa bafise nawe nengira ngo nta myaka 3 heze yitabye imana asha buryo hajya sigara impfuvye ko
yo none wasabira rero uruhusha ekipe ngo muje kubafasha kumufowa
urabona ko turi umugwi w'intamenwa urumva bagenze babuze umuvyeyi natwebwe ntango uvu tworonka zo kuza muri entraîneur mucu byumva
oya birumvikana vraiment ahubwo erega natwebwe turashobora gutora abaduserukira nk'abarezi
ukaze aho natwebwe twoca turonka ingufu kuko twadushigikiwe n'abarezi nabo urabyumva
kandi ubwire nabana nanje ngiye kuri directeur tubivugane abyemeye cyane propose kandi namwigisha Bosco ntaje kwanka kuko bijanye n'icigwa yigisha.
Bega singi aho waje udoza nawe no kurusha isurira oyagerageza wihangane
singi sitewe bwana
ninde
ana inagerageje kuyangana ariko ngeze ngaho mwirembo birana kuwa amazi nibuka kuwa uraza kunyagira takiriho bice biranga kibondo
nagira jose ko gutaho kuvuga nukwi nta muntu yayaze mama ureka kuhazwa n'urupfubwiwe ya nukuri
senge unda birubona ngiye kuwande cyangwa kumona mama wanjye apfa kasiga nari gupfuma nipfira jewe nyine
uyu mwana nje ntugapfukire ikibondo
kugiki none
kandi ni mwihebure imana yamuhamagaye iraza ingene zo babungabunga none ni mwemera ko Yezu Kristo ari se w'impfubyi
sindemera ko mama y'impfubyi ayo ni imana nafite ukwemera
umbese ibe nabyo ikarabu kandi ngavuga gutyo aho yacikana ngo ari twicaranye nawe nari hari yarabibonera
yangane kibondo nokuri
ese ndagira kumva nayo kuba ukagufa kasika
ipete mwa
ibe ndi kumwe
byemere nakundi kibondo aho bane muva hazi tumuherekeze kuko mbano mwanga bose bari ndiriye twe
ipete ipete ni wambari birato tugiye
kajindi
Nuno hanyo handi tuchani he Yaza shatu gene nyarutsa. Ubona ko tubatebeje we mbona.
Ibe.
Shatu gene mba
yo. Ufrita mwana. Ihangane ndokuri vhasi tugende ntakuni. Erego. Utabonye ngene bamupfuba obvi tuzubuzima bwa yebgoze mwana.
Ndumupfuba mwemke. Mutsi ko yapfu. Jewe nyababwiri. Ko kapfeme.
Oya, oya, tugomba ndokuri.
Ndeki.
Oya bitugende.
Ndeki mara kusigara ngawo nyine ipe. Chaka tugende. Kandi isenge ataki naje wasimba ngakuba kwa kumupfuba nokuyatelewa tuli.
Ndeka mwabane kuti muri ko murangirira.
Mugira
mubuze mama wanyu gufubwa gabebonde.
Wazi no kutyo kusera mama ngwimani mwaki ngwuka ugashaye.
Ari kumusabira ndaje.
Ari kumwana wange to.
Mugaba n'umugore ngo nje kubona mama bamurenge cyo kwipfa. Turabyumvikanye.
Shajid.
Sa.
Mama wanyu kweri yari umweranda.
Kashira kumunyi.
Urabona rino sinzi iby'abantu byaje kumuherekeza.
Hariho bashina jewe ntazifiye.
Sha, urazi kujya muzunga avuga kirundi. Emwe, no kuririmba. Nabonye kubita iminwa.
Eh? Urya shaka no mwara b'umugenzi wa papa, ubahora bagihana amafeyiri.
Ah! Ego kweri bagerageje kugwitaho.
Ndazi gituma.
Eh.
Aho tubishije mu matangazo mu nsamirizi. Hariho benshi bavyumvise. Bugere bavuye mu ntara nyinshi, abagenzi ba papa, n'abandi benshi bashaka kwifatanya natwe.
Erega birumvikana wango. Kuko burya papa wanyu yari umuntu mwiza cyane. Kuko yari umugabo w'iteka n'ijambo.
Sha, aha niho umuntu umubonera.
Yego ko yari.
Yo mugani wawe. Hariho benshi ntarinzi nawo nabaza kuduhoza wango.
Hewe. Tabona ko arafose nawe ko ari galvete. Ngirango nabagenzi cyangwa inshuti zanyu
hajye yo shabafashije kinini urazi ko Yvette yari arahiye ngo ntaza kumaziko ya mama.
C'est vrai? Uti Yvette yari yaza kuza kumaziko gantuze ngo ni kubera iki?
Urashafi yakwe ni kwa kwisinisha kw'abakobwa. Ni ukuri ikintu cyatuba arashaka kuza. Arashaka kubona nyine we bamurenze ibyo byo bara. Mugivyo mbona vyo bajya gore bamunza na kweli.
Erega shamwumva. Kuko buryo bakobwa bari n'umutima woroje cyo kimwe natwe gwa bahungu. Kina ntubizika shajit.
Je mumisa natangaye.
Atangajwe ni iki?
Je sinzi yo kintamenye wadufise kuraririmba kurya. Oya nuko.
Yo ntavyo waruzi.
Oya.
Najya mu bakinyu b'umupira ho nyene. Huzuyemo abaririmbye.
Numba
nyine. Yego nokuri. Mugabo wabonye ko harimo nabandi baje kuduterera gahogo.
Basha. Nokwitizonera kanya ko kubashimira. Kuko ndabona ko turi mu ntamenwa koko.
Eh kandi twiyungunganije taronka nakabahasha emwe mugashimwe ko uko kari kose ni ibintu bijye giturumbuka emwe tanumwe aravyiteza urarizo
basha muriguye kwese none ko nzi benshi arabanyeshuri ntagaterana umwe gakuye he gashafia
jide bacumugane ngo amosozi y'umukunza ava muri humwe natwe rero twikoze mu bworo bwacu emwe bakore kugira ngo turango ko twobereka ko dusange mubabara nako
oya no kwisina mbugene no bivuga mana yibita ikatwenga sinzi bari bari
kwicamo
byi
erika shaji dio uramenya kwitunga risomba yanda ro gutunga abantu kandi twavugaye nabandi ko ari twebwe tujya gufasha mu gukaraho
yego sha kandi izo za twavyibagiye bari gusanga bitagira ikibi yaba
okay erega muhagarara nkuru utabonye abagenzi emwe ntabyo kwishoboza
kandi rero mukaba mujya mu tama data wacu ndebere ashatse ko musohora inzoga nyinshi mumwemerere kuko no munsi so kuboregwa ndamuzi.
Okay merushima ko tutamwemerera kasayisagura turaje kumusaba yicare hama tumubwire ko byose tubibona
kandi shamuzwa mu bishoboye kandi bishobotse mutangwe kuzana amafana kugira ngo bajye batamabone ko atanzoga ziriho.
Asha wowe ntugira ubwoba nokuri turahakubera abo bashaka inzoga baraje kuzigurira rubanza ruheze
sivyo nyene
ehita
darutsan mwene wacu yararo ndi yabagenze urabona rino sinzi iby'abantu byaje guherekeza umugore wiwe yararo ndi kwere
ahubwo ni gitangaza urazi ko basomba baje kumaziko yiwe
basha uyu ruminata nawe yaranse ko ndamucura nukuri yarazi umubano
mbega ndebera ubwo we ntiwariye ururembeko
ururembeko
niko uravuga ibyo gucura umuntu ubona ariko inzega imbere yawe osha heba wisanane n'ukuri
oya n'ukuri kuri kuravugwa nanone ntubizi ko yaranyagiye kwinjira mu rugo rwa mwene wacu kandi wowe warumushigikiye
ndakabona ndamushigikiye none yakwemerewe kamucura yari gusomegwa imisa hirya nawe yajanye igicumuro cy'ubusambanyi
igicumuro cy'ubusambanyi ibyo nta ubizi none burya abahari habuze abandi bahikika yankajewe gusa burya inyamanza yarya ubumerikanga icese
vuga buhoro wagipfuye ntihagire n'ubukumva urabona ko ajya agahinda abana bewe bafise gatonze nawe ukaba uri kuravuga ibyo
nibaheze ibyo mbyino byabo nibaheze izo mbyino byabo nivugira ijambo
ubwo kandi birimo urakomeye uko no kubyina cyane n'indirimbo z'imana
nicyo kimwe byose ntabaye twanukira ngo uwapfuye baririmbye aca azuka
ariwe nkavudedemba uri kuvuga ijambo rihumiriza kandi riremesha
icyo ntibagira coco no kubasaba ko umuntu wese yari amufitiye ideni ko yonyarutsa kugishyura kugira ngo rirere impfubyi
kama w'ikigo ndebe ibyo ntibabivugira ku maziko wa kigugu
ibyo
ntibabivugira ahandi aho uvuga icyo umuntu yari amaze mbega we nta bwenge ufise
ibyo ndabizi kandi icyo ndabashimira ndababwiye naho tujya gukarabira
akavuga ego n'ibyo nyine cova hasi rero kuko mbona umenga haragetse
bantu mwese mukoraniye ngaha twebwe ngaha murabona twavunitse intege mu kubura umupfasoni ruminata mubona aryamye ngaha tugire dushingure
aya mama ni mu muhamba ukaba murangize n'ingene twakundana
ihangane mwana n'ukuri
na jewe nari kuboroga nkuko kuyu umwana mugabo nkuko mubizi amarira y'umugabo atemba aja mu nda umupfasoni yari umugore w'umugabo kabisa n'ikimenyamenya nimwebwe isinzi ry'abantu mwaje kumuherekeza turabakengurukiye rero hanyuma bakorana bakabyi n'abandanye bagakore
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha.
Iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha 7 z'umurango ku ijwi rya Amerika. Umviriza ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi rya Amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Barakoze bagenzi bacu muri studio Ijambo batugejeho ikiganiro intamenwa, ahari kabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Shimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatanu Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, ciao ciao.